Inkubane Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi aho muri hose. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose amasaha y'Bujumbura mu Burundi ya saa 10 gushika saa 11 ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nkuko benshi mumaze kuvyumva uno munsi wa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaza kubaha umwanya mutashe abakenyezi bari mu buzima bwanyu. Ikindi gice cya kabiri turaza kuganira n'umwigeme Les Delicia Irakoze aheruka mu mahiganwa ya Miss Golden Africa mu gihugu cya Nigeria. Atubwira uko aya mahiganwa yagenze aho yaserukiye igihugu ciwe cy'u Burundi muri ayo mahiganwa. Mushikirize rero nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Facebook yacu murayibuka ni radio yacu VOA, VOA radio yacu, aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri kala Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Uno munsi rero nkuko benshi mumaze kuvyumva, amaze kubibona, amaze kubimenya, ni itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi. Nicyo tuzakuganira mu gice cya mbere cy'iki kiganiro. Tugiye kwakira bamwe mu bari mu Burundi batubwire uko bariko barahimbaza uwo munsi, uko iyi ndwi yagiragenda. Bamwe batangiye kwihimbaza kuva itariki imwe, kuko ukwezi kose benshi bagiye kuzohimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Tugize amahirwe yuko badufise umwe mu bakenyezi mu Burundi asanzwe ari mu mashyirahamwe menshi, asanzwe aserukira abakenyezi n'abigeme mu bintu bitandukanye, haba amashyirahamwe no mu bikorwa byo bya misi yose. Ni Madame Solange Muregwa, abari mu ishyirahamwe, akorera mu ishyirahamwe kenshi Wise Women. Wise Women nayo nyine bakaba barahimbaje umunsi mukuru. Atubwire uko ibintu byifashe i Bujumbura canke mu ntara yo barimwo, n'ukuntu bayihimbaje muri Wise Women. Madame Solange Muregwa, kaze neza mu kiganiro muri isanga, twongeye kukwakira. Ego. Telefone irikira gorana gato, reka kumbure dukupe hama twongere dutelefone twumve ko biza gukunda neza. Muradutunga madame, reka dukupe hama twongere tubahamagare turabe ko imirongo yoca mu neza kurusha. Ego. Uyo rero yari madame Solange Muregwa, tugerageza kongera kumuranga kuri telefone nkuko yabivuze telefone riko iragorana gato ajejwe ibikorwa mu ishyirahamwe Wise Women akaba kandi ari mu ishyirahamwe Femme Intwari akaba kandi ari mu bindi bikorwa bitandukanye vyerekeye umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi n'umwigeme ahubwo n'umwigeme nawe nyene aramwitaho mu bintu bikorwa vya misese byinshi akora. Turiko turahimbaza rero umunsi wahariwe umukenyezi mu Burundi mu Rwanda ku isi yose abakenyezi bari mu buzima bwawe ufise iki rihe jambo ubashikiriza kuri uno munsi imirongo iruguruye kugira ngo mushikirize ibazo n'ivyumviro abari mu Rwanda aho muri hose muhamagare mutubwire uko muri kumurahimbaza uwo munsi imirongo iruguruye ndabona ko no kuri Facebook abatari bake mumaze kutwandikira muduha nimero zanyu namwe turaza kugerageza kubashikira mushikirize ibazo n'ivyumve no kuri Facebook naho nyine murashaka kuhandika si nimero zonyene ariko murashaka kuhandika commentaire zanyu ibyifuzo ivyumviro n'ibazo byanyu tukabishikiriza ngaha mu kiganiro ego radio Ijwi rya Amerika.
Girema yuwo mukenyezi ariwe munyagizo namusubiza gatesha ibiranga mulangi girema yuwo mukenyezi ariwe munyagizo namusubiza gatesha ibiranga mulangi niwashere ndakoma nishari nchibonyo narashinda nijimaru tukatera narizi niwashere ndakoma
Radio ya Amerika turagize amahirwe tongeye kuronka Madame Solange Muregwa nkuko nababwiye n'umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane aya raba ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme akaba ari muri Wise Women baheruka guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi mu Burundi. Reka twongere tumwakire Madame Solange Muregwa. Maître Solange Muregwa kaze neza.
Nakoze cyane nakoze ohyame nitwa Maître Solange Muregwa umukenyezi ko mazuro ko masoteza tandukanye ndo tuko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Neza na neza turi mu ntara ya Rumonge aho ibirori byabereye muri komine ya Rumonge kuri stade Urukundo niho turi ibirori bisa n'ibirangiye bikaba ibirori byagenze neza cyane.
Ni byiza cyane. None ibirori byari byitabwemo bande abatumire n'ijambo nyamukuru ryari irihe?
Ibirori byari byatewe cyekananye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'umutamukanyi wiwe hari kandi n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hariho abakenyezi babubahwa mutambukanye umukuru w'amashinga amateka mutambukanye umukuru w'inama nkenguzamateka mutambukanye icyegera cy'umucumu cya perezida wa asambure abakenyezi bose en general abakenyezi babubahwa bari mu nzego z'igihugu abashinga amateka abashikiranganji abakenyezi n'abagabo bose niho bari bari abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bose bari bitavye uno munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi aho n'icyubahiro yashimiye cyane agashimira abakenyezi ukuntu turi ku kivi ukuntu turi ko turakora yagarutse ku mpanuro zimwe zimwe arantura ko abakenyezi twoba abakarorero mu buzi mu ngo twubaka neza tugakora ibikorwa neza tukagwanya igiturire tukagwanya ubunebwe tukagwanya akarenganyo izo n'impanuro yagumye ashimikira ko cyane ahanura abari ngaho ariko ahanini urumva ko yahanura abakenyezi kuko aribo bari benshi muri urwo Rwanda.
Ego murakoze cyane rwose kutubwira uko byari bimeze ibirori byarangiye ubu ibirori byarangiye.
Ibirori birarangiye hatuvugana ikidugirikira twara abantu turiko turi deplasa dusohoka ibirori bisa n'ibyarangiye abategetsi bariko barataha ibirori birarangiye kuri no saha turiko turavugana.
Urakoze cyane. Turazi kandi yuko mu minsi yahera wewe uri mu bayobozi ba Wise Women ishyirahamwe ry'abakenyezi mu Burundi. Tubwire uko ibyo birori byari bimeze navyo nyene, ijambo nyamukuru muri make mwahimbaje gute?
Muri Wise Women twarahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi kuri festival ihira kabiri. Twavuze ngo mukenyezi haguruka ufite kure ubone kure. Icyo ni ikivugo rero wacu muri Wise Women dusanzwe dufite na twatewe iteka n'umutambukanyi wa n'imiteka umukuru n'amashinga amateka, umutambukanyi w'umuhuza w'Abarundi, n'abantu badufata mu mugongo, n'abantu badushyigikira, n'abantu badutera intege mu migambi tugenda turangura. Twarariye rero hamwe ibyo tumaze kurangura muri uyu mwaka urangiye, turabana perspective d'avenir mu minsi ibyo tuzokora. Mu byo twaranguye rero twarabonye yuko abakenyezi twagiye ku kivi tugashobora gufasha abana babigeme mu mashuri, tukabagurira amakotexe akozwe mu bitenge. Twarateguye ireresi isinema twise maboko igihumbi, aho twerekana ukungene umukenyezi ashobora gukora ibintu byinshi arafwa, ashobora kuba umubyeyi, akaba umwigisha, akaba umurezi, akaba umukozi wa leta, akibaruka, agateka, karera abana, ukaba amaboko igihumbi koko. Ibisaba kugira ngo witwe amaboko igihumbi by'ubushoboye gukora ukora hanye n'impanuro zitandukanye nk'abakenyezi kugira twubake ingo zacu, turonderera ubutunzi hamwe n'umuryango. Twarabonye yuko imiryango irondera ubutunzi ngo bitandukanye, umugabo arondera kuri umugore arondera ukwiwe, iyo miryango idashobora gutera imbere. Noneho turabahanura yuko a partir y'i mois de mars ku kwezi kwa gatatu abakenyezi batari bwa bikore bogenda bakaza barakorera hamwe n'abashinga ntawe babo baronderera uburyo hamwe bakabwizanya ku buryo bafite, hama bakiteza imbere, bagateza indi miryango, bagateza imbere n'igihugu kuko nabo babanje kwipanga neza mu rugo iwabo. Bazi ibintu byinshi rero turashikiriza n'imigambi twifuza kurangura yo kubandanya dukora, yo kubandanya twegera abana babigeme, yo kubandanya twigisha imyuga abakenyezi batagiye mu mashuri, tuzigisha kujisha, tubaho gupa na association n'ibindi nyene sero de fantasy z'iwacu.
Murakoze cyane rwose, tumva ko koko ibikorwa byo guteza imbere no gufasha gushigikira umukenyezi n'umwigeme mu byitayeho cyane mu ishyirahamwe Wise Women. Mwatubwiye impanuro mwahanahanye kuri uwo munsi, ntiwari umunsi wo kwigina gusa, wo guhura gusa, ariko mwarahanuranye ibintu bitandukanye. Turumva ko hari n'ireresi, kumbure muza kutubwira ingene ishobora kuboneka iyo reresi, abantu bakayibona bakayironka. Tubwire izindi mpanuro musanzwe mutanga muri Wise Women, muzitanga kangahe? Muraronka kajye ko kuja mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye kugira ngo n'abari hagati mu gihugu bazironke? Kenshi abari hagati mu gihugu nabo nyene barakunze kutubaza impamvu.
Muri Wise Women turatanga impanuro ku bakenyezi, dukorana n'abakenyezi bo mu makategori yose, abakenyezi bize, abakenyezi batize, abakenyezi bari mu masosiyasiyo mato mato, abakenyezi b'abadandaza, bamwe bose rero turabaha impanuro rero na kategori barimo. Abafonksiyoneri twasi ibyo tubabarira ko umuntu atoguma avuga ngo azotungwa n'akazi ka leta gusa, ariko nyabona yo kuyungunganya akarondera kandi kandi yokora apres amasaha y'akazi, yuko umukenyezi ariwe kirumara mu muryango utegereza gukora amasaha y'akazi, ukagira n'amasaha uba mu rugo, ukagira amasaha uba mu bana, uba hafi y'umushinga ntahe, ukubaka urugo neza nk'umuntu yize, nk'umuntu akora akazi ka leta. Ku bakenyezi batari batize nabo turabereka ukungene bokwiteza imbere apartire y'ubwenge bwabo, y'amaboko yabo bashobora kudandaza. Turafite abakenyezi badandaza amakara, badandaza amavuta, badandaza ibitenge mu isoko kwa Sioni, abajisha, abajisha ibiseke, abajisha inkoko. Abumva n'abakenyezi batashoboye gushika mu ishuri, mugabo nabo bafite ibikorwa boshobora kurangura bikabazanira agafaranga, na cyane cyane kuge n'icyubahiro umukuru w'igihugu yaduhimirije ati umufuko wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke icyo ufungura. Ibyo rero ubikora uko kuba amaboko mu ntoki. Nibyo rero nibyo turiko turakoreramo muri uyu mwaka, turabye kandi turabakobesi babinezererwa.
ngo murakoze cyane twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho mwahimbaza uwo munsi abakenyezi batandukanye batari bake bari bahari twizera ko kumbure inyigisho zabashitse kandi bagasoshobora kuzikorera ko hama iyo reresi watubwiye iyo reresi tubwire ingene yitwa naho kumbure umukenyezi umwigima ashobora kwironkera akayira bakumva inyigisho zirimo
yereresi yitwa maboko igihumbi niyo titwa yayo yerekana kungena umukenyezi na nabivuze mu ntango umukenyezi umwe ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi bikaboneka nabibadondaguriye ibyubuzi dukora ibyo kuba mu ngo byo kurera abana byo kuba mu gihugu muri politike byo kuba mu nzego z'igihugu byo tukabikora alafa twarabonye ko ari cyose dusoganize ni ikibazo cyo kwipanga cyo gupanga umwanya wawe turabereka ko byose bishoboka iyo reresi rero twayisohoye hirya y'ejo avantiyeri donc turashobora iri kuri site yacu ubu nuko ndi ahute komense voto numero ndashobora kuba site ushobora kuyirondera ko ukwise no kuri wise women ukandika kuri facebook tutubona turafise na konti twitter turafise youtube iyo reresi yacu iriko amayindikasiyo yayo usangisha ntiriko yose mugabo ubwiye ukarondera urashobora kubona inoze akitivite niyo rero tukayibonako
yego murakoze cyane rwose reka kumbure twakire umwe mu banywanyi biradije ijwi ry'Amerika afite ikibazo cyangwa icyiyumviro cyo guterera kuri uno munsi wahariwe umukenyezi reka nakire witwa Farida uraho neza
ndaho neza genda akomeye muramukomeye namwe
amahoro yego
tema nirenga mu isoko mu Kamenge niho nanjye niko ndagerageza kurangira ubuzima haba nahimbawe no kubona uwo munsi mukuru w'abakinyizi washoboye kuba woba kandi wajya hake mu bituma adamu make wajya hake bikenewe kuko turashobora gutanga mu ngo zitandukanye kandi mu masosiyete ya mwami abagore bafatwa nabi ariko kugeza ubu kubera bashobora kuronka umwanya wo kwiyegeza kirima muri 2002 aye no bakagaragaza n'akababaro kabo bitunze n'isi kuba babahaye buri mwaka wenda bibona yuko nk'uwo munsi mukuru waje ageze kandi ikigo kibaraba uwuye kugeza ubu ingo z'ubuhuye abantu bamwe bamwe nk'umugabo ntiyashobora gusiporota ibiba bikenewe mu rugo ni ngombwa yuko umukenyezi amwunganira nicyo gituma tusinateye dusanga ni nk'aha mu isoko ahantu turi wasanga abagore bamwe bamwe bariko baradandaza abakenyezi bamwe bamwe bariko baradandaza ibintu batembereza ibintu na biriya ayi kugira ngo bashobore kubandanya basavayiginga rero gityo ndakibona nk'ikimenyetso gikomeye ku mukenyezi kuko hambavu yuko ashugurikira urugo aranagira n'intera idasanzwe mu muryango
yego none ga Farida ngaho uri mu Kamenge ku isoko abakenyezi ubona bameze bate kuri uno munsi barawuzi uwo munsi barawunezererewe bameze gute
mu majyambo makeye mbona bawunezerere kubera n'ibikorwa bakora niyo wese ari enterese n'akazi kiwe ntawubwiye ngo arahungabanye mbona bimeze neza frene
urakoze cyane Farida urakoze cyane ku ntererano yawe ego mpindukire ku mutumire wacu madame maître Solange Muregwa nk'icyo kibazo nari mbajije Farida nti abakenyezi mu gihugu uwo munsi barawutegera bamwe kumbure bashobora kuwidogera bavuga ati ni umunsi usanzwe ntacyo hindura ku buzima bwanje abandi nabo bakavuga ati ni umunsi koko utwereka yuko dufite agaciro bakawunezererwa bari bameze gute uno munsi aho wagiye uracana kuri urwo rubuga ariko murahimbarizamwo uwo munsi ubona abakenyezi bawakiriye gute
abakenyezi bawakiriye neza cyane kandi abakenyezi baranezerewe kandi abakenyezi n'umunsi w'icyubahiro umukuru w'igihugu yatwibukije ibibanza dufite mu gihugu agaciro dufite mu gihugu aho ni kuri kote y'abantu bize aho twabonye yuko abakenyezi bafite ibibanza byinshi ibice byinshi muri amashingamateka muri amashikiranganji mu basanteri byose yabidondaguye arabitwibutsa ngarutse no ku bakenyezi b'irimizi uko nagenda babona mu mihana n'ahandi icyambere cyo ni uko umukenyezi wese yigoye akagura igitenge barafite umwambaro utadutse umwambaro waro w'imase uwo mwambaro abantu benshi barawuguze bisigura yuko biyumvamwo igikorwa bariko barakora n'ukungene bari bameze icyo gikorwa rero urumva uwo munsi mukuru bawunezererewe kuko abakenyezi bari baberewe ababije abatije urumva rofetse baguze iyo myambaro nuko umunsi mukuru bawiyumvamo ikindi nacyo ni umunsi mukuru twereka yuko isi yatwimviriye ko n'igihugu kitatwimvira ko n'abakenyezi ku kazi turatonda turaza muri uwo munsi mukuru kandi ku kazi aba ariyo barakora kandi uwo munsi barawuduhembera yumvikana rero ko ari umunsi w'agaciro haba ku bakenyezi bize haba ku bakenyezi batize haba kubira imizi kandi bose baramaze kumenya n'icyo kigenda kiduhimbara
urakoze cyane rwose reka ngaruke kumbure ku kibazo kuko wari ibibazo nk'uko wavuze ibibazo bitandukanye abakenyezi bacamo haba ari byo ku kazi haba ari byo mu rugo haba ari byo ku ishuri n'ibindi byinshi reka ngaruke ku bibazo byerekeye uko umukenyezi yifata mu rugo rwiwe hari impanuro wotanga ku mukenyezi ku bijyanye n'ingene yifata mu rugo nk'umukenyezi umugore w'umuntu impanuro zimwe zimwe mugenda muhana muri iki gihe cyo guhimbaza umuso hari umukenyezi nizihe kugira ngo ingo zikomere nk'uko twabyumvise mwabishikirije muri amwe mu manama mwagiye muragira ku mbuga ngurukana bumenyi muri Wise Women muratanga impanuro nyinshi zerekeye kukomeza ingo muri iki gihe impanuro ni nkizihe
impanuro dutanga cyane twatanze kugira urugo rukomeye ari tore ko umukenyezi ategereza kubaha umugabo w'uwe umukenyezi ategereza kubona ko umugabo ari we se rugo ari wafata ingingo mu rugo akabifata bajya bagira inama n'ingingo n'umutambukanyi we n'umukenyezi wiwe icyo kintu rero turazi yuko abagabo benshi abagabo bose bakunda icyubahiro umugabo yubashwe umugabo ari mu madwayi we mu rugo umugabo afite ijambo uwo mugabo usanga ari umunyamahoro arababwiye kandi yuko hobaho ikintu cyo kurondera hamwe ubutunzi bw'umuryango cyo nari nakivuze abantu bagakora bwizanye ukuri uko ubene barondera itunga ry'umuryango ejo umugabo ntiyitaba imana yari yararondeye ibyiwe biri hariya mu bantu hariya na hariya bo bakorana amafere atigeze abibarira umudamu wiwe yitaba imana usanga ubutunzi bw'umuryango buranyanyagiritse muri abo bandi bantu kubera atigeze bwizanye ukuri n'umukenyezi wiwe ikiro twarabonye ko ari intambamyi aho umuntu apfa ugasanga abana biwe barabuze n'amahera y'ishuri barabuze na uniforme kandi papa we yari yararondeye mugabo atigeze abibarira umukenyezi wiwe twarababariye kandi abakenyezi turababarira mwa kino gihe tugende bukebuke umuntu wese agira ibyo bangana arondera ibyo bangana la vie de comparaison niko tuzita muri Wise Women Frank kuri kompara kuri naka ubeho ubuzima bwawe vita sanel ubuzima bwawe mu byo ushoboye mu byo uhambije mu byo Imana yaguhezagije n'ibikompare n'umudamu w'umudeje nawe uri umukozi wa leta asanzwe n'ibikompare n'umudamu w'umuminisitiri nawe petetra n'umugabo wawe ahembwa amahera make ibyo byose rero tugenda tubihanura abantu hariho vita sanel bareke ibya video comparaison hama turabahimiriza kandi no gushyigikira amahoro n'umutekano igihugu gitekane abakenyezi tubeshe mu gihugu isoke ari twebwe dushyigikira amahoro n'umutekano kugira ngo dushobore kubaho neza mu ngo zacu dutekanye ariko n'isoko ry'igihugu kiba gitekanye bwa mbere n'izindi mpanuro nyinshi nyine tugenda duhana nk'abakenyezi twicaye hamwe
ego murakoze cyane none nk'ikindi kibazo no bazacerekeye uko kuntu umukenyezi yifata mu rugo iyo bitagenze neza ni mu buhe buryo umukenyezi arondera gufashwa agenda kuri mugenzi wiwe aja mu mashira hamwe abigenza gute ico no vuga mu gifaransa ni ihe cadre umukenyezi iyo jamwe kugira ngo aronke ubufasha bumufasha mu rugo rwiwe nk'umukenyezi
kwebwe abakenyezi ibibazo biriho mu ngo ni byinshi na nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yabigarutseho hariho abagabo baharika hariho abagabo birukana abagore babo hariho abagabo bava mu kirundo akajya mu cyanko bakagira icyo basubira n'undi mugore cyangwa akarongora uwundi ibyo byose ni ibibazo bihari mu ngo kandi natwe nk'abama hafi y'abakenyezi ibyo bibazo turabibona turabyumva impanuro ya mbere yo tubaha umukenyezi ni kuguma mu rugo keke sare kondisiyo uko bigenda kose umukenyezi nagume mu rugo kuko uvuye mu rugo ugakivuga ngo ndarutaye ngo ndahukanye ndagiye uri kurakomplika ibintu do plus uri kurazana ibibazo bisumba bya bindi umukenyezi nagume mu rugo ibibazo byose bitorera umuti uri mu nzu uri mu rugo kandi uri ku gitanda amateka hasi nzi ko hari ibyo byose turabibahanura kuko bijya nabyo birafavoriza urugo kutamera neza hama rero ku bijyanye n'ukuntu baronka impanuro aratwitura twebwe mu masosiyasiyo Cyangwa abo byanse bakitura bakaja muri sentare harimo ngo rusanga bakubitwa bamerewe nabi aho turabahanura ko boja mu butungane bakitwara abagore badahabwa ratio ugasanga nabana ntibaronka ibyo bafungura abo bose bamwe bose turaboriya mpasero n'ibibazo baba bafite cyangwa ni kungene baba bamerewe
murakoze cyane gose murakoze cyane gose Maître Solange Muregwa ngaho mu Burundi mu ntara ya Rumonge aho muri ko murahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi reka dufate tumira mate turagaruka mu kanya murakoze cyane
Erego kwiri ahantu hose n'iki munyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubibugo
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye inkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mana
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradu tukwara neza kani nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiyo bugo.
Wiki? Nukunga kwa mwenye wese, mwenye tukwe yabge, ya jenye ime shakuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kidete. Kombo taksi yaji. Kombo taksi. Ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo Taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo Taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka aho turiko turahimbaza turiko turaganira ku munsi wahariwe umukenyezi ku isi munsi wuno munsi wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ego turiko turaganira n'abantu batandukanye turaza kubona nabandi mu kanya kari imbere muri aka kanya turi kumwe na Maître Solange Muregwa akaba ari umukenyezi w'umurundi kazi ari mashyama atandukanye kanye y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi haba fame intwari abakenyezi babashinga ntawe bahoze ku rugamba hariho kandi na nishiramwe Wise Women y'abakenyezi mu Burundi n'ibindi bikogwa byo gufasha umukenyezi n'umwigeme mu Burundi arimo aduha impanuro zerekeye uko umukenyezi ashobora kwifata mu ngo ashobora kwifata nk'umuyobozi w'abandi n'ibindi byinshi turi kumwe nawe ku murongo turafise kandi ku murongo tugiye twakire Lies Delicia Irakoze ni umwigeme w'umurundi kazi nawe nyene yariko aserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa yabaye mu mpera z'indwi akaba yashitse mu gihugu cy'u Burundi agarutse nyuma y'ayo mahiganwa nawe nyene twamufise ku murongo tumwakire atwa atubwire uko ayo mahiganwa yagenze ukuntu yaserukiye igihugu cy'u Burundi hanyuma turabandanya twakira kandi n'abanyonyi biradijwe rya Amerika bariko barashikiriza ibazo n'ivyumviro n'intererano zabo kuri uno munsi wahariwe umukenyezi mugume ku mirongo yanyu hariho kandi mu kanya kari imbere turaza kuvugana na Elpro ni umusore w'umurundi aheruka gusohora ico twakwita poem yakunzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi iyo poem yerekeye umukenyezi kubatarayumva nayo nyine turayibashikiriza hama na Elpro agire icyo ashikirije kuri uyu munsi wo guhimbaza no kushimira umukenyezi rero twakire ku murongo wa telefone Lies Delicia kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
urahura komeye
ego ndashimana
ego ni byiza cyane lese urakoze gufata akanya ko kuganira natwe tubwire ingena amahiganwa yagenze twumva ko washitse mu gihugu cy'u Burundi no munsi uva muri Nigeria urugendo rwagenze neza
Ego urugendo rwagenze neza cyane byose ndabishimira Imana kuko iteka nateye kugira ngo ushobore kujya gukoresha igihugu mu rwego mpuzamahanga.
Ego twarakubonye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho abo twakita abajeune abakiri bato akiri abajeune bagushigikiye cyane kugira ngo aya mahiganwa agende neza idarapo ry'u Burundi riboneke mu makungu muri make tubwire ingene byagenze byabaye ku munsi wa gatandatu byari bimeze gute haragashimwe uba batahukanye mu gihugu cya
Ego makoze cyane cyo kibazo twari twagiye mu gihugu cya Nigeria mu muri biriya bigose ku itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri hama twari tumaze iminsi twitegurira ihiganwa ariyo finali yabaye umunsi wa gatandatu uheze n'indwi iheze nyene hama kuri uko kwitegura nyene twitegura muhanwa twitegura mu bikorwa kuko byose bizararabwa kugira ngo ku ntego ya nyuma tuve gucikako kwa gatandatu pito nihabwa amanota hama haze gutsindirwa ikamba umwe babiri atatu gushika ku matitre yose batumiza kuduha hama rero gatwisanje rero nanonse titre ya Miss Africa Golden Floyd
Miss Africa gore reka tubanze tugukeze felicitation kubona watahukanye Miss eko gashimwe watahukanye mu gihugu cy'u Burundi hama uratubwira icyo gasigura ego bandanye
Nako ndavuga ko Miss Africa Golden Tourism nakaranze kubera ngerageje inshuro nyuma ni titre ya kane havuye deuxième dauphine abahabari hari batatu mbere na jewe nkurikira wa kane rero igituma nose bagashimwe ni kubera na dubu gendera z'igihugu gusumbya abandi bakobwa bose twari turi kumwe navuze neza igihugu cyane kurusha abandi bakobwa twari turi kumwe naragize branding y'igihugu cyane kuko benshi deja ntibazi u Burundi hari mu bo twari turi kumwe hari n'abatazi aho butumbereye ikarata aho butumbereye muri Afurika atari bazi nuko buri muri East Africa sevuga birababaza mugabo bishe bidutera imyumvu bidutera izindi ngoga kugira tubane tumenyekanisha igihugu cyacu kugira ngo tubandanye duhungabanya ibendera ryacu mu makungu rero naho rero nashoboye ngashimwe kuko babonye ko bakobwa bose bari bahari ngaho izi nashoboye kumenyekanisha igihugu cyane neza kandi muri viza atari n'umwe mu bibi seve nta gihugu na kimwe kibura akanenge ariko bashoboye gukundishwa igihugu bitewe n'uko nabyitwayemo.
Ego nivugiye kumbure kuri jewe numva umenga ahubwo ako gashimwe kararuta gashimwe ka mbere kuko ni waba waragiye userukiye igihugu cawe ukagiserukira neza ukaronka gashimwe kuri icyo nyene we ubibona gute
na jewe ndabishimiye cyane kuri Imana yabikoze kuko Imana n'izi hari ijambo rivuga ngo l'homme propose Dieu dispose je birashoboka ko nari nifuza ko ikibazo cya mbere ariko Imana yarabonye ko byo bibereye turacyari ko tugatera imbere mu gihugu cyacu turi on voie de développement kandi mu byo umukuru w'igihugu wacu yemereye guteza imbere harimo ubukerarugendo rero ni iteka rikomeye cyane kubona ngiye gusunikira icyo gisata atari mu bundi busa ariko mu rwego rwa Afurika yose ndizera neza ko nzabyaza umusaruro ndetse gusumba kumwe n'abagabo bari imbere yanjye.
Ni byiza cyane kubona kuri uno munsi itariki 8 z'uguhimbaza umukenyezi ku isi watahukanye ako gashimwe ku kuba umwigeme yazanye ibendera mu gihugu rihamagarira mba mukerarugendo kugendera igihugu cawe. Reka mpindukire kuri Maître Solange Muregwa kuko ndazi ko nawe nyene mu bikorwa akora byinshi by'umukenyezi w'umwigeme arashigikira abigeme haba no muri amahiganwa numvise ko Miss umutwakazi mu myaka ya hera yigeze kubikorera ko Maître Solange akamaro kari muri aya mahiganwa y'abigeme bagiyemo akabubaka gute bubakwa gute mu buzima bwabo iyo bagiye muri aya mahiganwa cyane cyane ko wamaze kuyakoreramo
abakenyezi abigeme bari mu mahiganwa atandukanye twebwe ko igihugu biradushimisha muwe biyeke ndamuzi kuko hariho narabonye ibikorwa byiwe narabonye ko ashe ku president Burundi abo rero cyo kimwe n'abandi mu minsi iheze nari ndafite umwigeme yitwa sada Nahimana ngira waramubonye nawe nawe aserukira inkino mpuzamakungu muri tenisi sada Nahimana abo rero iyo bagiye bagatsinda ohean uranyumva
ego komeye turakumva neza
abo rero iyo bagiye bagatsinda ni iteka ku gihugu ni iteka kuri leta y'u Burundi kuko barabazamura idarapo ry'u Burundi mu makungu igihugu kikamenyekana igihugu kigahindura rigahungabana rikaduga turabatera intege rero kandi na leta y'u Burundi irabatera intege kuko wamubona bazana ibikombe bazana ubushimwe bakabushiranye n'icyubahiro bakabushira premier ban umva rero turabankuhaza cyane n'abana bacu ahubwo nakomere azondondere amprive kugira ngo dushobore kuvuga natwe ariko kumenya gipomotinga abo bana bacu bashobore gutera imbere muri byose.
Ego murakoze cyane. Hama ngaruke kandi kuri Lies urumvise yuko ababakurira mu gihugu cy'u Burundi n'ababaserukira barabashima barabona ibikorwa byanyu barakurikira naho kenshi muba mwibaza ko za Instagram na za Twitter na za YouTube batariko ariko barabakurikira barabibona wumva gute yumvise ko igihugu kiriko kirakurikiranira hafi abari mu gihugu bariko barabona ibyo mukora bikubwira iki?
Biraduhimbara cyane rwose kubona ko abakuru abadukuriye bariko baradushyigikira esutu abari mu gisata abashyigikiye agateka k'abakenyezi abaharanira agateka k'abakenyezi rero ni cyo rero sinatwitwe rwo kubona cyuko turatega intege n'abo bantu batwitangiye imbere ko turatera ikirenge mu cyabo ariko kandi mbwira ko ntera kamo abantu bose batabibona gutyo bakabona ko bijanditse biri buhanze bakamenya gutwara kandi ari iteka rikomeye. Nifuza ko umurundi wese ahari ashobora gutahura ko gushyigikira igihugu ari ikintu gikomeye kugira ngo n'abagenda bose ntabwo babibona ko ari ibintu bisanzwe ariko ari ikintu gikomeye kizuza kiringiza kandi kimenyekanisha igihugu. Hari benshi batadutahura, hari benshi babona ko tuba tugiye mu bintu bitari byo, tuba tugiye guta amafaranga ariko uko nyine tubikora niko tuzi ko mu minsi itari zo tuzanira ingaruka nziza atari ku buzima bwacu gusa ariko no ku buzima bw'igihugu. Murakoze.
Ego kwico nyine uvuze Delicia gihambaye cerekeye ko ntimushigikiwe na bose, hariho abatabitahura, hariho abatabyumva. Tubwire ingene ayo mahiganwa yari ameze igihe washika muri Nigeria, babafashe gute, ibikorwa mwakora ni nk'ibihe, nko ku mubyeyi yoba ariko arakumviza avuga ati none iyo minsi yose wamaze mwakoreye iki ko twababona nk'umunsi umwe wa nyuma gusa muhiganwa, ibikorwa bya minsi yose bari nk'ibihe, babigisha iki, akarusho nakahe mukuramo?
Ego shofano cyo kumenyana kubera nk'uko navuze na nawe ko bashitse bitari kumenyana n'ibyo bikaziye ya ibuntu ushika imbere ya cyane kugira ngo dushe ana hamwe cyo kona hamwe cyo kwako bahamba muri ibintu byo gishikomeza kuko hari abatabaje kona n'abandi tugaba twigiye byinshi n'ibyo kumenya na kamwe cyo kona kamwe cyo kwako kona na karte ya bisuko bimeze ikina cyane bafite n'ashe de kora utamwa sto hari abantu tamenye kugira cyo mu buzima bwabo umva ngaho wizi urumva le sport collective yafasha tugira des enseignements d'entrepreneuriat, tugira enseignements de leadership ukuntu umwigeme yitwara surtout ko twa tumwe ndaho ni ukuntu twabyita umwamikazi ukuntu umwamikazi yitwara ibintu byose akora ingene nabimeze ko byose biba biri ku rutonde bimwe bintu byigisha cyane kuko ntituviga kenshi hari abo babyigisha ugasanga babitangira amafaranga ariko twe twabihereye ubuntu rero nibaza ko natwe bigira iteka cyane ko muri guhiganwa kubona n'ibyo byinshi nahakuye byinshi n'ukuri bivuga ko n'undi mukobwa wundi niwe ushobora kuronka amahirwe yo kuja muri ayo mahiganwa atogenda uko gusa nubwo atotangiye intsinzi ariko avuge ko agiye atanga ikintu ko yagiye atabifatashe.
Murakoze cyane turumva ko mwize byinshi kandi nk'umuntu yakubonye ku mbuga ngurukanabumenyi zaba za Instagram, Twitter n'ahandi hari abashimye cyane mu makomantari bavuga yuko wavuze neza cyo two kwita mu gifaransa wari exprimer neza. Reka ahubwo numvishe abatwumva cyane cyane abumva igifaransa ingene mu masegonda make mu minota mike washoboye guserukira igihugu ukanivuga amazina mu buryo benshi bakunze. Reka dutega amatwi. Ngi gato nduva ko okay nibaza ko bizi kubera tugora gato ariko reka nakire umunywanyi w'ishuri rya Amerika mu gihe tugerageje kuronka ayo majwi. Reka nakire uwitwa Mucho Eme Murantunga twakire Daniel. Reka nakire Daniel, uraho neza?
Ngomba hamiga.
Uraho, urakomeye, uherereye hehe ga Daniel?
Ndagumye ndakomeye ndakumugwa mukuru w'intara ya Makamba mu Burundi.
Umunsi wahariwe umukenyezi mwawuhimbaje?
ego mose hari umukezi zira mu buri wa himbaje kwa himbaje za kubega cyuko umuntu aya rumwe ibatoye ko mu umuntu aya makamazo himbaje cyari cy'18
go muri byo bikorwa byo kuhimbaza hategekanijwe iki muri makeri zawe bimeze gute
ya ikiye kanje cyari menya cyane byose go iba tani kugira amacane n'ingango abakeze baragomba kutabishyira habona kudashyira mu ruhara rw'abagabo ngirane
basi tubwire uno munsi umukenyezi ari mu buzima bwawe haba umubyeyi wawe haba umufasoni wawe haba ari inde ufite iki uwo mushikiriza kuri uno munsi
ego abasize kubwanje abakenyezi bose n'abatumya yuko kuba akajya keza ko kwirimbura hanyuma nabo nyine bakerekana ko bashoboye bakayaguma bisuzugura bishyira inyuma kuko igihugu cyubakiye ku bakenyezi n'ingo n'imiryango murabona kenyezi ko ari abantu ari abakenyezi abakenyezi batatekanye mu ngo ingo amaze zitekana ndetse n'igihugu ntigitekana
urakoze cyane nibaza ko uno munsi abakenyezi bari mu buzima bwabo uza kugerageza kubabwira amajambo meza kubatera intege nabo nyine bumve yuko ubashigikiye kandi ubashima
ego turabateye intege kabisa n'ibiyumve nk'abafite ijambo mu gihugu cyose ndetse no mu guhera mu ngo zabo mu mirimo yabo ndetse no mu buzima bwa misiyo y'igihugu nabo nyine baseruke bafite ijambo berekane ko bashoboye ko barahari kandi niho nabo benshi bateza gufite ijambo hanyuma berekane ko bashoboye kwebwe nka twebwe nk'aha mu ntara y'amakamba ni byiza rwose kuko intara y'amakamba twahawe n'umukenyezi kandi yatekanye twahawe neza komine y'amakamba nanjye twahawe n'umukenyezi nanjye yameze neza ni ukuvuga ku makomine atandatu ngaha dufise abakenyezi batatu niyo batwara amakomine y'intara nayo igace twabona umukenyezi numva yuko bashoboye rwose
birumvikana cyane urakoze kandi ni ukutwibutsa ngaho onye mu ntara yanyu ingene bayiserukira kandi bahari bashoboye bariko barabikora urakoze cyane ni ukuvuga ko mu zindi ntara naho nyine birashoboka ego urakoze cyane Musho Daniel nako ego reka tubandanye rero nkuko twabivuze mu kanya gaheze twabemereye yuko tubumvisha ingene liste yitwaye mu kugerageza kwivuga amazina no guserukira igihugu ciwe reka ndabumvishe cyane cyane mu dukubwiye kubumva ururimi rw'igifaransa murategera ibyo yari karashikiriza
Je m'appelle Ida Kodeli Estelicia, Miss Africa Golden Burundi 2021. Le pays du lait et du miel, un pays dont le drapeau possède trois magnifiques étoiles qui symbolisent l'unité, le travail et le progrès. Je suis dans cette compétition Miss Africa Golden qui est là pour promouvoir l'originalité africaine, la culture et le tourisme. J'ai 21 ans, je suis une passionnée des sciences innovatrices et je suis la directrice des ressources humaines dans l'entreprise Google Group. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi vous ne devrez pas voter pour moi, mais vous êtes obligés de voter pour moi. Si vous votez pour moi, c'est le drapeau national qui sera élevé. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer à tous ces pays riches d'équipés que même si mon pays n'est pas connu par plusieurs et est petit, mon Burundi investit vraiment dans l'éducation dont je suis le fruit. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer au monde entier que les femmes et les filles de vous...
Ego murumvise muri make ingene lise yashoboye kwivuga amazina no kuvuga ukuntu agiye guseruka igihugu cy'u Burundi lise ngarutse kuri wewe byagufasha umwana ungana gute kugira ngo witegure userura ayo majambo wumve nyine ko igihugu cyawe ugiye kugiserukira muri Nigeria
byari ibintu bitoroshye rwose kwitegura ibyo bintu kuko twatangiye kwitegura kuva kera twiteguye kuva muri juin tuwa mwisiwa kumera COVID vazi za COVID za tangula viza izinzi zigenda kucho wakazi wala visiwa kenshi tukwala hindi emili hugu hama vihiri za kukwela mwini jefia hama ngea za tukumuka kwa waka video vile kuri kumuka kundi gigi hugu niyo vili unavuga kugie kuchiwe nizawa kashungani mwini kugia shoro kwa ndiki mbe vizu kwa ya nari njineza ko intego ni hayari kugira mwenye kaneshe gigi hugu nashuri tukwa hiki mnoza huwe yoyo chosa aliko lobjetis etekyo iyo kuchande kimenye kani hama nani zineza kwa wizyo zimba kwa ojudi udena
mwakoze chane mhindu kile kuli metre Solange Muregwa humo vyeyi humo mama wabana inizihe manuro ufise kuba mama wabigeme muri kigihe harigihe kumbure bamwe bavuga yuko mu mico y'u Burundi mu mico kinyafrika kenshi abavyeyi ntibakunze kuganira cyane n'abigeme babo abakobwa babo zimwe mu mpanuro muri iki gihe cy'umukenyezi tuko turahimbaza umuntu wari umukenyezi ni nkizihe muha abavyeyi kuri ico kintu allo maître Muregwa turi kumwe ndakeka ko telefone ya maître ishobora ko yagoranye gato ni turiko turamwumva ariko nkuko twabibabwiye kare twabemereye yuko tuza no kubaha amazina uko amazina ya uko umuririmbyi cyangwa umwivuga amazina ngira niko no mwita umuntu avuga ama poem yashikirije poem yakunzwe cyane muri iminsi yakunzwe cyane kuvejo aho yangi yashigwa ku rubuga rwa Facebook yiwe abantu bagashikiriza uko bayibona reka nawe nyine tumuhikaze twaronse amahigwe kumubona ku murongo wa telefone ni Elpro ayinda niko bamwita kuri kumbuga ngurukana bumenye ariko reka tumwakire yivuga amazina kaze neza
ego ndamwe cyane ndaramukije
amahoro
cyane
nk'umusani benshi bakwita El Pro El Pacho izina ryawe ni iri
izina ryanjye ni Eloge Ingabire Beni
Eloge twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi poem nziza cyane benshi bakunze yerekeye umukenyezi reka mbanze ndayumvishe abatwumva mbere yuko tuyivuga ko ama tubandanye duhimbaza umukenyezi kuri uno munsi hama uratubwira ngene wayiteguye icyari kikurimwo nicyo wifuza gushikiza umukenyezi kuri uno munsi
ego
Ndamukeze musimba gize oyakureze aragukuza unyumviriza umukenyezi ni kaga simbo kimbombo gasari jirembo yombo munyembo no tavya gasimbo yombo mutimbo no tendirimbo atori misho nkamuteramisha kuno musi uri hejuru umukenyezi si anyama igitabaza umugabo atungira kumugeta gatamwitama gatabaguru ko yishakiye abe namba umukenyezi uto mukeza mwirenga kiti cyiza cy'amezi cyende amaze mu nda nyina murinda umukenyezi mpaya oya si wa mugore adatinya kugonda kaguru nk'akagurube abasaza bakagazi nota kanduza tacho ino natanicuza abe namba umukenyezi mpaya n'umwe zigisebe cigise ariko akisekera ku igiseke cy'amashimwe niyubahwe na umwanka arakaginzara arakaginziko arakagira inziva umukenyezi n'umukenyoro ku mugabo yawe ugingaburo ageze mu rugaragororoka kagura kagereka kukanda kikanda kanda kunda utinda hatse umufaso umukenyezi niyubahwe na umwanka ahindukiye ngo amuhe ibitutsi arahinduka ibuye ry'umunyu nka mukaroti apfe yenena nk'igishayoti ku giti cy'umwumbati umukenyezi mbere y'impamvu nyamukuru ndamukubarira ibikorwa kuko ari byo byatumye bamwita amaboko igihumbi bashingiro ry'imigambi umukenyezi umukenyezi ni umwe imana yaremera umugabo ihejeje kumugabira byose akaguma yigiriwe utireka ndakuremera gashugwe gashushanije mu rubavu rwawe maze nawe ugire umunezero umugabo amubonye agatangura kumira amata turakoze imana wunkoreye umuti umukenyezi niyubahwe nawe umwanka mwandure ko abitse imbuto mbika imbeba ry'ikirora ry'ikirorina ry'umwaka ry'umusaya umukenyezi reka ndamuhaye akizi ahari uhasanga isuka hakenywa hakena umukubuzo ubizi n'uwuzi neza inzu y'umusore w'umusiribateri iyo usanze isorori n'isogisi bisanga iyi sashi n'akamara amazi umukenyezi umukenyezi ni ka kagezi oya nako yambize ivomera imirima igatota hari inzara igahera umukenyezi nakezwa akenyereye ku ibanga n'umuhinga no mu iterambere ry'igihugu akenewe kurya umubiri ukenera impuhwe ngo umutima utere neza umukenyezi umukenyezi ni umukeza sinoheza mu kurangiza shime shimitse nshikana amashimwe kuri nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi warimbisha abandi bakenyeza bahimiriza kwiyunga biyungunganye banungurana ubumenyi mu mashyirahamwe umukenyezi niyubahwe ahari hose ndamwipfurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi
amajambo akomeye cyane amajambo ashika ku mutima y'umukenyezi wari wese kumbure yo kumva iyi poeme yawe Eloge twagize amahirwe kukuronka uno munsi n'igiki cyari kikurimwo kikurimwo uri kurategura aya majambo akomeye cyane yerekeye umukenyezi
navuga ko ikintu cya mbere nuko nahora nandika indirimbo nyinshi ariko nkaba ntari bwaronke ibakwe ryo kwandika ku mukenyezi narumva mu mutima wanjye yuko uwo munsi w'abakenyezi ku bw'iwanjye naho ata kintu kinini ku ruhande rw'iwanjye nk'umubyeyi nka mama wanjye ashobora kumuha atacumbona ni umuha muri ako kanya kijyanye n'ibintu biri materiyeri cyangwa uburyo ariko naravuga ati ko imana yampegagije ingabirano yo kwandika reka nkompoze akantu kadakora ku mubyeyi wanjye gusa ariko umukenyezi wese ahari muri rusange nshobore kubona ko hariho iteka ndamukeneye nshobore kubona ko hariho icyo mvuze mesaje ntanze ikamushyikira mesaje imushimagiza yerekana umukenyezi waragwiwe haba mu rugo haba no mu gihugu
amajambo meza cyane nk'umukenyezi n'ukuri ndagushimiye kandi n'amajambo yankoze ko ku mutima nk'umukenyezi kuri uno munsi wahariwe abakenyezi ego naho kumbure liese batari umukenyezi cyangwa umumama n'umwigeme liese wumva gute amajambo twumvise ari muri poeme ya Eloge
amajambo y'inkora mutima cyane n'ukuri hari abantu bake bashobora kwandika ibintu nk'ibyo haba ari umuntu atari umukobwa ari umuhungu bishobora ko afashe umwanya ukwiye kwizeza kandi byamukoze ko nawe bibaza ko n'ibyo yavuze atari ibintu by'amajambo gusa ari ibintu yabayemo ari byo yabonye ku bandi cyangwa yabonye mu buzima bwiwe eshatu ko nawe yabivuze afite umubyeyi asaba kuvukana n'ibintu bikora ku mutima cyane rero ku izina ry'abakenyezi bose n'abigeme ndamushimiye
ego ni ukuri ni ibintu byakunzwe cyane Eloge ubonye amakomantari kuva ugishyira iyi videwo iyi audio ku mbuga ngurukana bumenyi amajambo wagiye urabona wagiye urasoma wayakiriye gute
ikintu cya mbere nabyakiriye neza cyane kuko kibihuye n'andi makonteni nahora ntanga abantu bari bamenyereye ko nkunda guhanura bakabona nk'abame ngo byamara ibintu biri negatifu ku bakobwa ariko muri uno mwanya ku mukenyezi cyangwa abamama muri rusange narabonye ko bashobora kubyakira neza cyane gisumba andi makonteni nahora ntanga kuko buri muntu wese ndibajeho kari akaryo keza ko kwituriza umubyeyi wiwe umunsi mukuru mu by'abakenyezi yarabaye nka ensima bokoresha cyangwa benshi narashoboye kubona amasatsi yabo amapartaje menshi cyane ku buryo nabyo ntangara ndabona ko igikorwa abona ashaka ko gishyikira mu by'ukuri cyabashyikirije
ego uravuga ko mu makonteni mu byo ukunze gushikiriza kenshi biba biko birahanura nk'umwigeme ubona none ibyo ugiye kuzura akorera ko muri kazoza bigiye gusa n'ibi ubona igikorwa cyawe kigiye kubandanya kigenda gute
navuga yuko urumu afisye ikintu cy'ambere ni imicyati zito ikonta gusumba ibindi byose kandi hanini kujana n'ibihe kujana n'umwanya biyafashe cyane ariko sinavuga yuko ntazongera kwandika ku mukenyezi cyangwa kumushimagiza kandi si n'ibintu nakora kubera ari uno munsi dusaba abakenyezi ariko mu gihe cyose iminsi yose umwanya wose umukenyezi arakwiye rijya ruhara ntiyarakwiye kwibuka kuri uno munsi gusa ntari umunsi navuga usa n'uri hejuru cyane bafashe ariko ku bwanjye ndabona ko ari ibintu byo gukora iminsi yose nzongera andi makontini ariko umukenyezi ndumva ko atasigara inyuma ego
eloje tubwire imyaka ufise ingana gute kumbure birashobora gutera intege abandi bajene abandi yindi misore nkawe gukorera ku majambo nk'aya y'ubushima umukenyezi umubyeyi muri make
ego imyaka 25
watanguye gukora ibikorwa byo kwandika indirimbo cyangwa kwandika amapoeme ryari
ono vuko ni poeme ya mbere nanditse uretse ko nahora nkunda kwandika muri half nkagira half amafisai mugo nka poeme no vuko ko yari rya mbere ndayanditse ibikorwa navyo bijyanye no kwandika nabitanguye kera cyane ko nakuriye mu makohare kuva hiri mu gatatu tumwe nari mu makohare aho sinarashobora kuvuza amasima nkavuza gitaa nkavuza ingoma nkagira iki kuririmba ibintu byanjye mwuba ariko n'ibintu nakuriyemo cyane nicyo gituma nagenda miliyoni rero gusa ntangira gukora cyangwa ya sero nkatangira gukora ku ruhara rwa jeje nyene nari mu makohari
no kuvuga ko wabwira indirimbo ariko uhejeje kubona yuko ufise impano zikomeye muri poeme naho nyene
ego cyane nanjye byarantangaje ko nari poeme ya mbere ikasigwa gusa nanjye ndiko ndayumviriza ngerageje kera nitangira kuririmba indirimbo naririmba narumviriza mbwo nkumva ko hari ikintu kinini cyane gikibura ariko kuri poeme na zinyashyo gitangara ndavuga ati hari indi mpano muri jyewe nari bwabone neza ko ndayafite kandi nshobora gukorera ko ntatanga message abantu bashyikiye
kumbure mu biganiro by'Ijwi rya Amerika uzogaruka utubwire n'izindi ndirimbo uririmba mu kiganiro cy'umuziki turagutumye turaguhaye ikaze nabyo nyene abatwumva bumve izindi ndirimbo uvuga hama n'ayandi mapoe muzoshikiriza muri kazoza nibaza ko kubonye yuko ubifisemwo uruhara kugira ngo wereke impano z'abasore b'abarundi abasore b'abanyafrika uzobandanya naho nyene none uno munsi w'uguhimbaza umunsi hari wo mukenyezi wawuhimbaje gute waruri he mwari kumwe n'umuvyeyi cyagenze gute
uno munsi nari mvuye mu kindi kiganiro ku yindi mbonesha kure TV online aho twashoboye kugenda kuraba abakenyezi bitakunze ko bashika aho abandi bakenyezi bicaye ngo basangire cyangwa bagire icyo ariko bo bashoboye kuza kubandanya ibikorwa vyabo mu mirima nk'uko vya minisi yose bavuga ko bamwe batije abana muhira abandi bari babahetse kaba akajyo keza ko gushika ndaganira nabo ndi kumwe n'ibindi mbonesha kure ndashobora kubumvisha ijya poem baragiheza cyane navuga ko ari ikintu cyangiyoheye niho nari nkivayo rero kugira ngo mbandanye iyindi mirimo y'umunsi
ni byiza cyane byiza cyane tubwira amazina yawe telefone wakumbura abayipfuza kugushikira gukorana nawe no kugutera intege aho bashaka kukuronka dusozera ikiganiro hama na Lies nawe nyine ndamuhakaryo Maître Solange Muregwa telefone zatugoye ntakiri ku murongo ariko nawe nyine turamushimiye cyane rwose eloge jambo ni gwawe dusozera
ego icyambere nashaka kubakengurukira nanjye ko namwashoboye kumpa akanya kuko biraryoshye cyane iyo utanze mesaje ukabona ko hari abantu bariko baragusikana bakanagufasha kwiyumvisha n'abandi nibaza ko hari abandi bakenyezi ubutumwa bwanjye butari bwasiriye ariko kubera mu bifite n'uruhara bugashobora gushika ngaha icyo nacyo ndagikenguruka cyane
ego uburyo abantu bashaka kugushikira haba kuri WhatsApp Instagram bo gushikira gute bo bene ibikorwa byawe gute
ukeneye ari cyo kunkurikirana icaterera ndibaza yuko ndakoresha imbuga zanjye kuri YouTube bo nkurikirana cyane cyane kuri Elpo Burundi kuri Instagram bo nkurikirana nanjye ni Elpo Burundi amona kuri Facebook page wanjye ni Elpo Burundi imbuga zose nkoresha aho muri ako kanya birashobora gukunda kunshikira n'ingoga ego
ego El Pro Burundi niho mushobora kuronka eloge go mukaronka na minini ndirimbo ziwe zindi nyinshi amaze gusohora hama nawe Lis Delicia irakoze umwigeme yaruka guserukira neza igihugu cy'u Burundi muri Nigeria muri Miss Africa Golden akajambo kanyuma dusozera
ndashimye cyane by'umwihariko ko nanjye kumumira muri ino emisiyoni y'ikiganiro ndazi ko ijwi ry'Amerika ryumvikana n'abantu benshi nitera nate kugira ngo nshobore kuvuga ibiganiro nshobore kugera kure ku ntego nihaye ni kugira ngo nshobore kuvugira abantu bose abigenewe surtout badafite akaryo cyangwa badafite uburenganzira kenshi barabura iyo babivugira nanjye rero ko narose bakoze kuvuga ibi bintu imbere y'abantu amakumbi yose ariko nziza vuraga mehiki ndabishimye cyane hano ikindi ndashobora kuba gusaba inte akama abantu bose bumvise kintu natahanye ko bidahere ngaha nabwiye ko nkeneye kubyaza umusaruro kugira ngo bifashe intego mukuru w'igihugu wacu bihaye guteza imbere ubukerarugendo umuntu wese wayifuza rero gukorana nanje kugira ngo dushobore guteza imbere igisata ni ukuri arahawe ikaze ku muntu washaka kuba kundonka konti yanjye ya Instagram yitwa I am Del irakoze rero Felicia kuri hashtag umuntu wese ashobora kuntora ko dushobore kumenya
akanya katubanye gato cyane murakoze cyane na Maître Solange Muregwa nawe nyine twamushimye cyane ari naho duhereje ikiganiro muri sanga cy'umunsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese.